iri n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu, itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu, umwaka w'2015. Muri iki gitondo kuri mikro, kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Kuko urabona umugambwe uri ku butegetsi ari wo mugambwe wari kizigenza mu yindi utanguye gucikamo kabiri, abantu ntibumvikane kuri ya kandidatire, ibintu bizogira ingaruka mbi ku matora twimirije.
Uwo ni Madame Justine Nkurunziza, ayoboye urunani rw'amashyirahamwe yishinze gukurikira amatora mu Burundi, COSOME. Iyi nkuru co kimwe n'ayandi makuru twabateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Yamara imbere yaho reka dutege amatwi Thomas Kamirindi adushikirize amakuru yaduteguriye muri iki gitondo. Waramutse Thomas.
Waramutse neza Fide. Namwe mwese muteze amatwi ijwi rya Amerika, mwabonye Imana ikingura. Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi iravuga ko ishobora gufatira ibihano abategetsi bo hejuru b'igihugu cya Sudani y'Epfo n'abinyeshyamba za Riek Machar buri muntu ku giti cye. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Loni iremeza ko abo bantu ari bo bagomba kubazwa ibikorwa cyangwa politiki bibangamiye amahoro, umutekano n'ituze bya Sudani y'Epfo. Loni ibitewe n'uko leta ya Perezida Salva Kiir n'umutwe w'inyeshyamba za Riek Machar bananiwe kumvikana ku masezerano y'amahoro. Kuva mu kwezi kwa 12 mu 2013, intambara yabo imaze guhitana abantu batabarika, yakuye mu byabo abandi barenga miliyoni 2. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe bo barangije gufatira ibihano bamwe mu bakomanda bo ku mpande zombi. Muri Sudani y'Epfo, inteko ishinga amategeko yongereye manda yayo bwite n'iya Perezida Salva Kiir ku yindi myaka 3. Itegeko nshinga rya Sudani y'Epfo riteganya amatora y'inteko ishinga amategeko nshya nayo umukuru w'igihugu bitarenze ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 7 muri uyu mwaka, ni ukuvuga imyaka 4 nyuma yo kubona ubwigenge. Ariko kubera intambara ayo matora ntakibaye, rero niyo mpamvu manda zombi z'inteko ishinga amategeko n'iy'umukuru w'igihugu zongerewe kugera mu 2018. Muri Libya, umwiyahuzi yiturikije n'ikimodoka gitezemo ibisasu yaratwaye kuri bariyeri y'ingabo za leta mu mujyi wa Benghazi mu burasirazuba bw'igihugu, yahitanye abasirikare 7. Uwo mwiyahuzi nawe ubwe yapfuye. Kugeza ubu ntawuriyitirira icyo gitero, ariko leta ya Libya iragitwerera intagondwa zo mu mutwe witwa Ansar al-Sharia. Hagati aho, umuryango w'abibumbye wagejeje ku barwana muri Libya inyandiko y'umugambi wo guhagarika intambara. Mu itangazo yashyize ahagaragara intumwa yihariye ya Loni muri Libya, Bernardino Leon, asobanura ko uwo mugambi uteganya gushyiraho inteko y'abakuru b'igihugu yajyamo abantu badafite aho babigamiye. Ni ukuvuga rero ko umukuru w'igihugu ataba umwe. Uwo mugambi kandi uteganya guverinoma y'ubumwe bw'igihugu n'inteko ishinga amategeko abanyalibiya bose bashobora kwibonamo. Igihe cy'inzibacyuho cyagenwa n'izo nzego zimaze kujyaho. Mu byo kandi zaba zishinzwe harimo kwandika itegeko nshinga rishya ryakwemezwa na referendum ya rubanda no gukoresha amatora ataziguye. Libya ifite leta 2, imwe y'inyeshyamba zigaruriye umurwa mukuru Tripoli n'indi yemewe n'amahanga yahungiye mu mujyi wa Tobruk mu burasirazuba bw'igihugu. Impande zombi zimaze iminsi mu mishyikirano muri Maroc. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Ibikorwa byo gukura imirambo mu ndege y'ikigo cyo mu Budage cyitwa German Wings byaraye bihagaze ijoro rimaze kugwa. Iyo ndege yahanukiye mu misozi yitwa Alpes mu majyepfo y'u Bufaransa, yavaga muri Espagne ijya mu Budage. Yari itwaye abantu 150 bose hamwe, ni ukuvuga rero abagenzi n'abaderevu n'abandi bakozi b'iyo ndege. Abatabazi baremeza ko bose uko ari 150 bitabye Imana. Kugeza ubu barashyira imbere impamvu y'impanuka, bati abavuga ko ari igikorwa cy'iterabwoba nta kimenyetso kibyerekana kugeza ubu. uyu munsi perezida François Hollande w'Ubufaransa, ministri w'intebe w'Ubudage Angela Merkel na ministri w'intebe wa Espagne Mariano Rajoy barahurira bose uko ari batatu aho iyo ndege yaraye ihanukiye mu misozi ya Alpes. Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani ejo yari mu ruzinduko ino i Washington nyuma y'inama mu muhezo na mugenzi we Barack Obama, bombi bari kumwe bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru. Perezida Obama yatangaje ko abasirikare be 9,800 bakiri muri Afghanistan bazagumayo kugera mu mpera z'uyu mwaka, kandi we mbere yateganyaga ko bagomba kuvayo hagasigara kimwe cya kabiri gusa. Yasobanuye ko Afghanistan igifite umutekano muke cyane, bityo rero ko abasirikare bazaba bagumyeyo bagira inama bagenzi babo ba Afghanistan babafasha no kurwanya iterabwoba. Turasubira mu nshamake.
Urakoze Thomas Kumakuru uhejeje kudushikiriza, turasubira mu kanya. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, unumwanya w'inkuru nyamukuru. Abarundi 60 bari hanze y'igihugu bararungikiye urwandiko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza, aho bamusaba gutunganya neza igihugu, kurekura abanyororo bose bapfungiwe imvo za politiki, kumenyesha ko atazokwitoza atarinze kubisaba umugambwe wiwe, gutunganya amatora mu mwidegemvyo amatora atagira utunenge kandi ahurikiyemwo bose. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaravuganye na Professeur Libera Ntibashira kandi yigisha kuri Université Libre de Bruxelles mu gihugu cy'u Bubiligi, kucatumye bandika iryo kete.
Icatumye twandikira mukuru w'igihugu nuko u Burundi ubusana ubugira bwe mu kaga, amaraso asubire guseseka. Amakuru adushikira twumva yuko imbonerakure ziko zinjira mu makambi y'igisoda bategura kugwana hirya no hino. Hanyuma rero ivyo rero Abarundi baba hanze twibaza ko twaterereye muri urwo rwandiko dusaba mukuru w'igihugu ko yogura kabisa abandi kagenda nk'umushinga ntahe.
Ayo makuru y'imbonerakure yinjira mu makambi n'amakuru mumaze gutoza neza ntabwo ari bihuha
mu Burundi muri cyane cyane muri minsi heze byinshi bivugwa bifata nk'ibihuha, ariko tugasanga bibaye byo kimenyamenya ubwikanyi busanzwe buriho. Nogaruka kuri baba babikira bagandagura bagaca bapfunga umusazi ni babishe. Hanyuma rero murazi byabaye na radio yerepeya bo burugurika agatabwa mu mvuto bamwagiriza kuri we yishe abo babikira. Shashaze kuvuga nuko mu Burundi muri minsi heze hariho ibintu biteye amakenga, ari nacyo gituma twafiri hasi rimwe turi benshi tukandikira umukuru w'igihugu tukamuhanura ku neza y'Uburundi n'Abarundi no ku neza yiwe kuyogenda amarembe atunganije neza urugo agategura amatora neza akabisa ubundi mu neza ata amaraso asese.
Mwasabye umukuru w'igihugu ko tukwitoza ikindi kiringo kubera yatwaye nabi n'ubukene bwisha abanyagihugu, ariko ntimuharira ibyo babiri muri mwibwirizwa shingiro cyangwa amasezerano y'Arusha.
Ubwo kuri twebwe ibwirizwa shingiro na cyane cyane ibyo bumvikanye y'Arusha ni ibintu bitomoye neza cyane rwose, yarahiye kabiri kandi akoro d'Arusha avuga neza yuko atazorenza imyaka 10, no kuvuga ibiringo bibiri.
Ingingo ivuga ko umukuru w'igihugu atwara ibiringo bibiri cyambi muri ibyo biringo byose akaba yatowe n'abanyagihugu, ntacyo muvuga ko
nuzeye nabashigikiye abafashije u Burundi muri iyo kugira abashobe kuyangira y'Arusha mfatiye kumushita heruka kugendera u Burundi umukuru w'igihugu wa Tanzania abizi neza yanumvishe neza Abarundi yuko uzokwitoza wese atohirahira ngo arengane ibyo bashitse ku y'Arusha no kuvuga ibiringo bibiri.
Hari ya kamwe mwamfuse umugambi gutera Abarundi bose muri rusange bava mu migambwe itandukanye kugira ngo uko ibintu byose bigenda ntihagire uzokoresha ingufu haba abapolisi haba eka n'abantu bose basanzwe bahurikimirwa itandukanye.
Akamwe notera Abarundi nuko twebwe Abarundi turafise irage rya basobokukuru, no kuvuga kuganira ingorane zose torigwa umuti ziciye mu kuganira, nacyo gituma y'Arusha bashoboye gutora inyishu y'ikibazo cy'u Burundi cy'amoko. N'ubu rero duteye akama Abarundi bose na cyane cyane abagira politiki yuko u Burundi aho bugeze uno munsi bakwiye kurengera imigambwe bakicara hamwe bakiga neza neza ingene amatora yogenda atamara fasesetse badi nivyo dusaba no mwikete dusaba yuko turavye ingene ingorane ziri mu Burundi uno munsi tukabona ingene amatora ariko arategurwa ningene seni ikorana na bamwe bamwe bashaka yuko mu gihugu itozogira gatatu twobasaba yuko kwicara hamwe bakiga neza ingene amatora yogenda twebwe dusaba yuko kwicara hamwe bakagira transition bagatora neza bakavyumvikana neza ivyerekeye transition kugira abo bazoba bariko baratwara muri ico gihe cya transition bategura amatora neza atamugambwe n'umukumiriwe kuko kuja amatora no mu
iyo transition muvuga ni ihe murasha kudusigura neza
ibyo bo byumvikana bo kwicaye hamwe bo byumvikana
ntihaba amatora hazoba umutegetsi atogwa uwo mutegetsi niwe azoca twara na leta y'ibwigo ivyo uko siko bimeze
ariko nduzeye ubona bagiye gushyiranwa amatora uno munsi ubona ko imigambwe abakuru b'imigambwe bamwe mwe barahunze bari hanze n'abari Burundi birwaratotezwa
ari abantu benshi mushana birabashaka kuvuga ko ivyo byo babaye nkamwe vyakira kuja mu biganiro ikajaga yarusha ibintu bakaca bazana amaleta y'ubumwe ari vyo benshi basigaye bita amaleta yo kugabura inyama ivyo siko mu byo hava bigenda
ico twoshimire cyane cyane nuko amasta sezika
umugambwe CNDD-FDD ufata abanywanyi 18 bawo banditse urwandiko rusaba president Petero Nkurunziza kudasubira kwitoza mu mabanga y'ukuyobora Uburundi nk'abakeba Desire Hatungimana araduha ibindi bisobanuro ku buryo unonosoye
Pascal Nyabenda arongoye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi akaba yamenyeshije mu kiganiro y'abamenyesha makuru ko abo bantu bandikiye umukuru w'igihugu bagaragaza ko batifuza ko asubira kwitoza bagiye gufatirwa ibihano n'umugambwe baturukamwo nk'uko amategeko y'umugambwe abitegekanya
mu mugambwe CNDD-FDD urashobora guhagarikwa mu mabanga warujijwe mu mugambwe ugahagarikwa ku kiringo runaka amezi atatu amezi atandatu umwaka mu mugambwe CNDD-FDD kandi iyo amakosa aremereye urashobora no kwirukanwa mu mugambwe ni nk'uko mu mugambwe CNDD-FDD uba wagutumye kurangura amabanga ya canke hariya ushobora kuvuga uti ko rero utakiri ku murongo ugendera amategeko y'umugambwe kinjura tuhashire abandi murazi ko abagumya banga n'abakenyera rugamba n'imbonera kure dufise ari benshi cyane
Justine Nkurunziza arongoye urunani rw'amashira hamwe yishinze gukurikira amatora hano mu Burundi kosome mu mfunyafunyo amenyesha yuko ngo inkurikizi zishobora kuba nyinshi mu gihe umugambwe CNDD-FDD wacikamwo imice ibiri
bitari byo gasesheshwa rumuri kuko urabona umugambwe uri ku butegetsi ari wo mugambwe wari kizigenza mu yindi utanguye gucikamo kabiri abantu ntibumvikane kuri ya kandidatire ibintu bizogira ingaruka mbi ku matora twimirije kuko urumva uwo mukandida adashigikiwe n'abo bantu bari kumwe mu mugambwe kandi bari mu bibanza bikomakomeye urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane navyo nyine
Pascal Nyabenda akamenyesha yuko abifuza ko umukuru w'igihugu amenyesha ko azitoza canke atazitoza ngo ikoraniro kaminuza ry'umugambwe rizoba imbere y'itariki 30 z'ukwezi kwa kane kuno mwaka turimwo ariryo rizotanga umukandida wa CNDD-FDD azohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu Desire Hatungimana Bujumbura Ijwi rya Amerika
Tukiri kuri iyi nkuru umuyobozi w'umugambwe CNDD-FDD Pascal Nyabenda avuga ko abo banywanyi 18 b'uwo mugambwe arabakeba nk'abandi bakoreshejwe n'iyindi migambwe mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
nk'uko nyene mu mugambwe CNDD-FDD tubivuga hariho abakeba bafite umvugo iyo mvugo yo kuvuga ngo mbega ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD izoba ryari mbega muzotanga umukandida ryari ntimutanga umukandida wasanzwe n'umukuru w'igihugu no munsi ibintu nk'ibyo twumvise rero hariho abitwara abagumya banga bafashe iyo mvugo y'abakeba twebwe tuca tubona yuko bariko barakoreshwa kuko baca mu nzira nyinshi baca mu byatsi no mu nzira bashaka guhungabanya abagumya banga bashaka ko abagumya banga twocanamwe nico gituma rero je nibaza ko mu mugambwe CNDD-FDD turafise ukuntu twitunganije kandi twamenyesheje neza yuko muri cyo kiganiro twamenyesheje neza yuko hazobikoranye kaminuza ariyo rizoheza ikamenyesha uwuzo kwitoza uwariwe
iyo koranye kanjwe cyane
twabishikirije yuko nkuko umugiseni ubidusaba umukandida ategeza ko yashikirije ibimwega n'umuranga byose hagati y'itariki 30
z'ukwa kane ni tariki 9 z'ukwezi kwa gatano.
Mwavuze ko abategetse b'umugambwe banditse makete bakoreshwa abo babakoresha ni bande?
Abakoresha n'abagwanye umugambwe CNDD-FDD bashoboye rero kugira bo bahenda kugira ngo bashobore kunzira kujya mu nzira nabo barimo.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ibarabara rya Bujumbura Uvira giriwe yugaye ejo ku munsi wa kabiri kubera abanyagihugu bagumutse banka ingingo yafashwe n'umugwi w'igihugu ujejwe amatongo Commission Nationale Foncière yo gutandukanya amatongo ya leta n'aya abanyagihugu aho bita mu Kigaramango muri commune Mutimbuzi iri mu ntara ya Bujumbura. Ni inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Abashaka kwigarurira amatongo ya leta ntibikunda ko bashobora kuyigarurira.
Wonitenance na iraja arongoye umugwi w'igihugu ujejwe amatongo Commission Nationale Foncière amaze gusoma iyo ngingo nk'isasano n'igice abanyagihugu baciye bihereza amabarabara inyuma y'iminota 5 gusa bazibira imiduga ica ku barabara rya Gatumba Bujumbura rihuza Kongo n'u Burundi uciye Buvira. Bavugira mu bwinshi bagiriza buramatari w'intara ya Bujumbura ko ari we yabaririye amatongo yabo. Urongoye uwo mugwi w'igihugu ujejwe amatongo Terence na iraja yaciye amenyesha ko abo babari basanzwe bakorera muri ayo matongo ya Kigaramango bazo kwitura ubushikiranganji bujejwe gutunganya ivy'amatongo.
Biratomoye yuko abenegihugu bahakoreye bazwi bahakorera abo nibaza yuko ubushikiranganji bwo gutunganya ivy'amatongo bazoca babwitura kugira ngo bige ikibazo cyabo umugambo harangurirwa nabo ntibasubira inyuma kugira ngo babibuke. Ndabisubira yuko twabivuze mu kiganiro twatanze mbere niko twibaza ko tutegeza kugenda ntibogenda uko murakoze.
Iyo ngingo biyamiriza yamenyesha ko amatongo ya Ruvyagira araya abanyagihugu naye ya Kigaramango abaya amatongo ya leta. Umwe muri abo banyagihugu ati na kamaramaza
zijya ngingo twege turaziyamiriza gose nkatugebe n'amatongo turaziyamiriza burya n'ubusuma bugaragara abantu bose barabizi aya matongo arazwi ndese na buramatare yaratanze ijambo giye hari umunsi mukuru avuga ko mapezana azoza kuyaduha twe twitwe umukuru w'igihugu nitwigeze twitura uwo mugwi wa Commission Foncière Nationale twe twitwe umukuru w'igihugu kandi umukuru w'igihugu yaraje kugira amatoza kuko yatumye aho umubiri wiwe yizeye bagira amatoza hanyuma amaze kubona amatoza we yarungitse acafata ingingo yuko ayo mapezana yegurira beneyo.
Abanyagihugu bavuga ko batazokwitura ubutungane ariko basaba umukuru w'igihugu kubatunganiriza kuko ngo n'ubwa mbere niwe yari yabahaye abaza kubatunganiriza
kandi urutonde rwa bene mapezana ruriho kuko umukuru w'igihugu abavuye abaje bavangura umukuru w'igihugu bafatikanije na chef de zone wa Rukaramu umuntuwaro ni kuvuga niwe yatanze urutonde mbere arushya ko n'ikidodo yemeza ko abantu arabeni amapezana tugerere uyu munsi nkuko umukuru w'igihugu yari yadushikije amapezana yacu ndese n'umushikiranganje w'intara hagati tukanavugana igihe twayikana kababara kacu tujya kugariza ubushikiranganje bw'amatongo twumvikanye neza yuko baza gutandukanya amatongo ya leta n'abenegihugu.
Amabarabara yari yugawe kuva mu gitondo na modoka nimwe yarengana imodoka zose zazanani Bujumbura zishaka kujabuka urusizi zasiga mu nzira ingenzi cyo kimwe nizava mu gihugu cha Kongo canke mu Gatumba. Igipolisi cyahavuye kihashika imishamirano hagati y'abapolisi n'abanyagihugu ikiratangura kuko abapolisi bashaka kugurura amabarabara n'isaha 9 n'igice amabarabara yahavuye yugurugwa ariko imiduga yabo bategetsi amapine yari yatobaguwe. Icyo kibazo cy'ayo matongo kimaze umwaka urenga gushika nubu inyishu yacu nishimisha bose. I Bujumbura Tabita Mukamusoni Ijwi rya Amerika.
Tuje mu Rwanda aho hagiye kurangira imyaka ibiri u Rwanda rukuyeho icyitwa ubuhunzi ku banyarwanda ariko gushika ubu hari bamwe mu banyarwanda bahunze badashaka gutaha abaza ubwa mbere n'abahungiye mu gihugu cya Zambia aho kuva mu mwaka w'1994 gushika ubu hamaze gutaha abagera ku 200. Ejo kuwa kabiri mu biganiro byahuje ubushikiranganje bushinzwe impunzi no gucunga ibiza y'u Rwanda ishami ry'ishyira hamwe mpuzamakungu rishinzwe impunzi hamwe n'igihugu cya Zambia hagaragajwe ko impunzi ziri muri icyo gihugu zidashaka gutaha. Umuti w'icyo kibazo usuzumirwa mu nama yahuje u Rwanda, Zambia na HCR. Inkuru mugezweho na Sumutakaboyi.
Impunzi z'Abanyarwanda zahungiye mu gihugu cya Zambia ngo zigomba guhitamo inzira imwe iyo gutaha cyangwa se kwaka ibyangombwa mu gihugu bakomokamo, ubundi bakaguma muri Zambia mu buryo bwemewe n'amategeko. Ariko muri aya mahitamo yombi ngo abahungiye muri Zambia nta nimwe bahisemo. Kuri Minisitiri w'u Rwanda wo gucyura impunzi Mukantabana Serafina ngo izi mpunzi zahisemo kwinangira.
Impunzi z'Abanyarwanda zabaye nk'izikaze umutwe zishaka kumva ariko zishobora gutura muri Zambia, zikanga gufata ibyangombwa, zikaba zitine izo pasiporo zanyu ntituzishaka, kandi dushaka gutaha. Zambia ikababwira iti nta muntu uzaguma hano mu gihe cyose azaba adafite pasiporo y'u Rwanda, kuko niko amategeko yacu abiteganya.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryo rivuga ko icyo rikora ari ugushishikariza izi mpunzi z'Abanyarwanda kwaka ibyangombwa bakaguma muri Zambia mu gihe baba badashaka gutaha, ariko bakanasaba Leta ya Zambia korohereza abashaka kuguma muri iki gihugu bakabona ibyangombwa mu buryo buboroheye. Leta y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Zambia ngo bibyo basabwaga barabikoze. Minisitiri Serafina asanga aho bigeze HCR ikwiye gushyiramo imbaraga mu gushaka iki kibazo cyarangira burundu.
Buri kintu bari kugendera nuko bavuga bati HCR hari ntabwo bazatwirukana ku ngufu kubera ko HCR hari. Ubwo rero nuko ngo HCR igomba kugenda ikabaganiriza ikabereka ko mu gihe bakomeje kwigira barutwe runini ko badashatse kugira icyo bubahiriza ko nayo yabikuyemo akayo karenge.
Kugeza ubu mu gihugu cya Zambia harabarurwa impunzi z'Abanyarwanda zirenga 400. Kuva mu mwaka 1994 kugeza mu mwaka ushize wa 2014 Abanyarwanda 242 nibo bari batahutse baza mu gihugu. Mu mwaka ushize itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu, iki ni igihe u Rwanda rwakuyeho icyitwa ubuhunzi ku Banyarwanda bari hirya no hino ku isi. Kuva icyo gihe cyose bimwe mu bihugu byafashe ingamba z'uko ababihungiyemo batahuka, ahandi ndetse barirukanwa. Igihugu cya Tanzania kirukanye Abanyarwanda bariyo mbere y'igihumbi 1994. Inama nk'izi ngo ntizirebe igihugu cya Zambia gusa, ahubwo zinakorwa no mu bindi bihugu bindi bya Afurika bigicumbikiye impunzi nyinshi z'Abanyarwanda ngo barebe uko bafatanyiriza hamwe ngo ikibazo cyo guca ubuhunzi ku Banyarwanda gishyirwe mu bikorwa. Asumutakaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Uyu ni umwanya w'ikiganiro Amerika na Kivyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mugira mushikizwe na mugenzi wacu Eddie Gwema.
Mu kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe 1952, Perezida Harry Truman wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango we basubiye mu ngoro y'umukuru w'igihugu bita White House. Bari bamaze imyaka ine baragiye gucumbika handi. White House yo yari imaze iyo myaka yose uko ari ine ivugururwa. Ibya White House nibyo tugarukaho muri iki kiganiro Amerika na cya none. White House cyangwa se Maison Blanche ni gorofa ya etaje nye zijya hejuru n'izindi ebyiri ziri mu kuzimu. Ifite ubusitani burenga hegitari 7, igizwe n'ibice bibiri, aho umukuru w'igihugu n'abakozi be bakorera buri munsi, naho we n'umuryango we bacumbika. Imirimo yo kuyivugurura yatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe 1948 bamaze kubona ko fondasiyo zayo zari hafi gusenyuka ku buryo n'inzu yose yari hafi kurunduka. Icyo gihe yari ifite imyaka 148 y'ubukure. Usibye gukura ariko yigeze no gushya inshuro 2 mu mwaka w'igihumbi kimwe 1814 no mu mwaka w'igihumbi kimwe 1929. White House yatangiye kubakwa mu mwaka w'igihumbi kimwe 1792 irangira mu mwaka w'igihumbi 1808. Kuva icyo gihe yavuguruwe inshuro nyinshi, ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na kabiri nibwo bwa mbere mu mateka yayo yari ivuguruwe yose uko yakabaye. Bwa mbere na mbere iyo nyubakwa yitwaga gusa ingoro ya perezida. Inyito White House yatangiye gukoreshwa bwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na cumi na rimwe kubera ibara ry'amarangi bayisize. Ariko iryo zina White House ryabaye ihame bwa mbere ku mugaragaro mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na rimwe ubwo Perezida Theodore Roosevelt yatangiye gukoresha impapuro z'amabaruwa y'akazi zanditseho hejuru White House. Kuva icyo gihe niko yitwa mu butegetsi. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. White House yatuwemo bwa mbere na mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana inani na perezida wa kabiri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Adams. Kuva icyo gihe abakuru b'igihugu bose bamukurikiye niho baba kandi bakorera. Perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington wategetse kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi na mirongo inani n'icyenda kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi na mirongo urwenda na karindwi ntiyayibayemo kuko yarangije manda ze White House itaruzura. Usibye ibyo, Perezida Washington ntiyigeze anakorera mu mujyi wa Washington, ahubwo yabaga kandi akorera mu mujyi wa New York. Umujyi wa Washington aho White House yubatse wabaye umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana inani. Inshuti z'Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana nahagihumurije. Mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema.
Njutu mwese mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu. Mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri iki gitondo. Amara imbere yaho reka mugenzi wacu Thomas Kamirinda twibutse ingingo nkuru nkuru zazigize amakuru yo muri iki gitondo. Thomas,
ndagushimiye Fide. Nyuma yaho Leta ya Sudani y'Epfo n'umutwe w'inyeshyamba za Riek Machar bananiwe kumvikana ku masezerano y'amahoro, Inteko y'Umuryango w'Abibumbye ishinzwe umutekano ku isi iravuga ko ishobora gufatira ibihano abategetsi bo hejuru buri muntu ku giti cye bo ku mpande zombi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Umuryango w'Uburayi Bwunze Ubumwe bo barangije gufatira ibihano bamwe mu bakomanda bo ku mpande zombi. Hagati aho Inteko Ishinga Amategeko ya Sudani y'Epfo yaraye yongereye manda yayo bwite n'iya President Salva Kiir kugera mu bihumbi cumi n'umunani. Ni ukuvuga rero ko kubera intambara iburijemo amatora y'Inteko Ishinga Amategeko nshya n'ay'umukuru w'igihugu yarateganijwe bitarenze ku itariki ya cyenda y'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka, ni ukuvuga imyaka ine nyuma yo kubona ubwigenge. Umuryango w'Abibumbye warayugejeje ku barwana muri Libya inyandiko y'umugambi wo guhagarika intambara, umugambi uteganya gushyiraho inteko y'abakuru b'igihugu yajyamo abantu badafite aho babogamiye. Birumvikana rero ko ataba ari umukuru w'igihugu umwe. Uwo mugambi kandi wateganya guverinoma y'ubumwe bw'igihugu n'inteko ishinga amategeko abanyaribiya bose bashobora kwibonamo. Ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza.
Njuti mwese mukunda radio y'Ijwi ry'Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri iki gitondo kigarukiye ngaha. Yamara kuba afise imirongo ya FM mu kanya murabandanya mukurikirana ikiganiro gihijambo abatwumviriza kuri radio Inshuti ya bose FM 88.8 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mushobora kubandanya kudukurikirana kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Ababandanya kutwumviriza kuri FM rero ntihagiraho muja nimukanya. Nimutangwe kandi ku mugoroba nk'uko mubimenyereye turabashikiriza ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Kurindira yamara tubifurije amahoro n'umunsi mwiza mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Ijwi rya Amerika kiganiro muri Sanze muri kumwe na Oriane Itangishaka hano ku radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bihe by'amatora yimirije mu Burundi bamwe bakaba bafise amakenga n'ibibazo byinshi kukuntu ibintu bizogenda mu misiri imbere bitewe n'uko hari hamaze imisi habimyerekano ikomeye ku bibazo bitandukanye bamwe mu banyagihugu bafise nkishigwa mu munyororo w'abantu bamwe ubwicanyi bw'ababikira batatu bishwe kuri Paroisse Guido Conforti mu Kamenge eka n'indi myerekano bamwe mu bayoboye amashirahamwe ya societe civile bamenyesha ko igiye kuzoba mu misiri imbere. Twashimye kuvugana namwe mu mashirahamwe yitaho ugwaruka kugira ngo twumve ico bariko barakora mu kugira ngo bafashe ugwaruka kutagwa mu migambi mibi y'abanyepolitike bamwe. Rero twashimye kuvugana n'ishirahamwe SEDAC, ishirahamwe mugiye kumva muri make ico rikora n'ico ririko riraterera muri iki gihe cy'amatora yimirije. Kaze mwese mu kiganiro muri Sanze. Twatubimenyesheje mu kanya uno munsi mu kiganiro muri Sanze muri kumwe na Oriane Itangishaka hano ku radio Ijwi rya Amerika. Uno munsi turi na kanyamuneza cyane kukwakira ishirahamwe SEDAC yitaho ugwaruka cyane cyane ugwaruka gwahoze ku rugamba bakaba bagiye kutubwira muri make ico bariko baraterera muri iki gihe cy'amatora. Mu baserukizi ba SEDAC turi na kanyamuneza kukwakira Joel Nibigira umuyobozi w'imigambi y'iri shirahamwe. Turafise kandi ku telefone batatu mu gwaruka gwahoze ku rugamba gwashoboye gufashwa n'imigambi ya SEDAC gusubira mu buzima busanzwe. Abo bakaba bari Emery Minani, Blaise Pascal Nsabimana na Ndayiragije Jean-Marie. Rero tutarize kurandira, reka twakire mushinga nahe Joel Nibigira. Ngo tubwira muri make wuriwe mbere yuko dutangura kuvuga ibyerekeye ishira hamwe, utubwira muri make wewe Joel Nibigira muri bande.
Murakoze cyane, murakoze kwikaze muduhaye. Cyo rero ko muvuze nitwa Nibigira Joel. Nibigira Joel nkaba ndi umwe mu bahoze ku rugamba, navuye mu gihugu cya Tanzania nca ninjira mu 2021 mu mpera z'2021 mu mugwi wagwana witwa FDD. Hama ndamayo imyaka ibiri gushika habaye SSC, hama tukaja muri processus d'histoire d'intégration, ariko jewe ntivyakunze ko nshobora kuja mu gisomo cya gipolisi. Ariko naragize amahirwe niho nshitse mu kubana n'abandi ibikorwa byanjye n'isho sinari nsubiyemo, na cyane cyane kujya ku ishuri ari naho natanguye gutera mu ishyirahamwe SEDAC ndi mu ntara ya Ruyigi. Mu mwaka ariko barakora ibikorwa nashwegera n'ibigwanisho mu banyagihugu, na cyane cyane ko tuba tuvuye mu ntambara. Maze rero gusubira mu buzima bwa misi yose nk'abandi Barundi, niho rero naho nari nsi ibikorwa byanjye byo ku ishuri nashoboye gukorana na SEDAC mu bikorwa byo kuriganisha mu banyagihugu, na cyane cyane ko iterambere ritashobora gushoboka hari iganisha binyamugiye mu banyagihugu.
Mwo tubwira muri make abatazi ishyirahamwe SEDAC iryo ari ryo, ryatanguye ryari, ikora iki?
Ego, ishyirahamwe SEDAC ni ikigo cyitaho abahoze ku rugamba ndetse n'abaciwe ho n'intambara mu buryo ubutaje buriya. Ishyirahamwe SEDAC ryavutse mu mwaka w'2005 inyuma yaho hasinyiwe amasezerano ibyago Uburundi bwariko buracamo igahagarara, niho bamwe n'abandi mu bahoze ku rugamba n'abandi bari bakozwe ko n'intambara biyumvira ingene inguvu zahora zikoreshwa mu kibi, izo nguvu izo bakazitunganya zigashobora gukoreshwa mu bikorwa biteye iteka igihugu. Ni muri iyo nzira rero ishyirahamwe ryaciye abahoze ku rugamba tugakorana ibikorwa bisanzwe bihuza ikibano, na cyane cyane igikorwa cya mbere twatanguye cyari igikorwa cyo kwegeranya ibigwanisho mu mugambi wa leta wo kurigwa ibigwanisho abanyagihugu, naho leta uwo mugambi itari gushyire ko uwo inguvu zikomeye. Abahoze ku rugamba ni bafashe iya mbere barashobora gukora igwanisho cyari inyanyagenda n'igihugu, ku buryo twari dushobora kwizera ko abantu abahoze ku rugamba bashobora kwerekana ko hari icyo bashobora guterera.
Muri make nk'uko ubivuze hariho imigambi irashe mufise yugufasha abahoze ku rugamba gusubira mu buzima busanzwe mukaba bavuze yuko mwatanguye mukuri ibirwanisho mu banyagihugu mukaba ubu rero igikorwa gishimitse mukora ari cyo gufasha aba bagwanyi gusubira mu buzima busanzwe mu nyigisho mutanga none muri iki gihe cy'amatora yimirije hakaba hari kumbure bamwe bavuga uruhagarara rwa politike hakaba hari abanyepolitike bamwe bashobora kosha ugwaruka gusubira gufata ibigwanisho nk'ishira hamwe gufasha ugwaruka kubona yuko bashobora gukoresha ingufu zabo batazikoresheje ikibi n'izihe nyigisho muri iki gihe muri ko muratanga kugira ngo ugwaruka rwige gukemura ibibazo rudacishije mu ngufu
yego ishyamba ko ryatanguye ibivanye n'ibiri byashyize igihugu muri kahise turi abantu batahura cyane cyane ko amatati azokwamaho ariko ingene umuntu yifata mu matati nibyo bishobora gutera ingorane turemera ko ingufu z'ugwaruka zishobora gukoreshwa mu kibi nk'uko izo ngufu zishobora gukoreshwa mu kubaka igihugu rero muri iyo mbo niho twiyumvira imigambi yofasha ugwaruka abahoze ku rugamba ugwaruka ruri mu migambi itandukanye mbere hamwe n'ugwaruka ruri mu mashyirahamwe kenshi ataba haranye ibisabwa bya politiki na cyane cyane ajya dusanga ku mitumba abo icyo tubafasha bwa mbere ni kumva ko amari ataza atorera ubundi amatati aba ari mu kibano hama tugaca rero tubatunganyiriza imigambi bashobora gukorera hamwe imigambi ishobora kubasunumura kuko tuzi ko abanyapolitiki kenshi bafatira ku bukene ugaruka ruba rufise hama bakaca barukoresha ibyo bishakiye rero twarabatunganyirije ibyo twita imigwi yo kugirana no kuguranana hama kandi abandi imigwi yo kugirana no kuguranana barashobora gufashanya mu butandukanye bwabo ariko kandi ariho ibikorwa bica dukora ibikorwa byo kwahimiriza gutatura amatati bidaciye mu gikenye ibikorwa byo kugira bahimirize urundi rwaruka kugira imyifato idasasira indavi ikiri na cyane cyane mu gukoresha imvugo itavuna kandi no kugira amakampanye ashobora gufasha ikibano kubona ko urwaruka mu butandukanye bwabo muri iyi si y'amatora bashobora kuvuga ijambo rimwe ryo guharanira amahoro ijambo rimwe ryo guharanira ejo heza kuko twese tuzi ko ibibazo twaciyemo ari ibibazo duciye mu mazi ibibazo bidashobora gutera umuti ahubwo ni ibibazo bishobora gutuma twigira ubundi bibazo gusumba twatunganije umugambi mu ntara ya Bujumbura mu makomine ya Kanyosha makomine ya Mutimbu twakorana n'ugwaruka 500 harimo uko nabivuze ibice byinshi by'ugwaruka ruri mu migambi itandukanye ikorera muri iyo ntara ya Bujumbura harimo abahoze ku rugamba ku mpande zose baba abahoze mu gisoda cya leta abahoze mu migwi yagwana na cyane cyane FNL na CNDD hamwe n'indi migwi mito mito yari yarafashe ibirwanisho rero abantu 500 barerekanye ko bashoboye ku kibazo kijyanye no kurondera imitahe mito mito twarashoboye kubona ko urwaruka hagati yabwo nyine rushobora guhanahana imitahe uwo muri bitweje imbonerakure akaba abari kumwe n'uwo mu FNL cyangwa mu kizi n'indi migambi ko bashobora kudiganya hamwe akagurana n'abatarinze kudenda
umushingantahe ntibigira ntaguciriyemwo uyu mugambi woba watanguye ryari ubwo gwaruka 500 muheruka gushira hamwe uwo mugambi watanguye ryari
ni mugambi watanguye mu kwezi kwa gatandatu k'2014 kuko twari ko twitegurira kuba huza hamwe mu gihe cy'amatora kugira mu gihe cy'amatora tube dufise ibikomeye y'ugwaruka rushobora kwerekana iyindi sura mu kibano aho ibyo twafite ku makuba yashikiye intara ya Bujumbura inyuma y'amatora aho ugwaruka rwo mu miryango itandukanye abahoze ku rugamba bariho mu bakoreshejwe ku mpande zose mu mabi yashikiye intara ya Bujumbura kugira tubandanye n'uyu mugambi twari ko turakorera mu ntara ya Bujumbura duherutse kuronka uburyo bwo gushobora gutwara uyu mugambi mu ntara zitanu arizo Bujumbura Bujumbura Rirare intara ya Bubanza intara ya Ngozi n'intara ya Gitega kuri aho rero tuzokorera mu makomine 20 twibaza rero ko ari akaryo keza ko tuzosha dukora na n'ugwaruka rushika ibintu bajana 8 aho tuzoba tuguje na gatatu ugwaruka twari ko turakorana aho rero turaze ibyo umugambi twa turangura mu ntara y'ubujumbura washitse ko turizera ko mu izo ntara 5 naho nyene ugwaruka rushika igihe bajana 8 tuzoshobora nabo nyene kunguka muri izo
none izo nyigisho muzozi tanga ikiringo kingana gute kuri ugo gwaruka
ego uyu mugambi n'umugambi utanguye muri kigece imbere y'amatora n'umugambi twatanguye mu kwatanguye no kwa gatatu hamba uyu mugambi tukazonzozera neza heza mu kwezi kwa kane ku mwaka w'2026 urumva ariko tuzoba turiko turakorana n'ugo gwaruka muri kigihe imbere y'amatora mu matora nyizina n'inyuma y'amatora aho bibaza ko nashobora kwaduka amasati afatiwe kuvuye mu matora dushobora gufashanya n'ugwaruka kugira dukumire amatati ashobora kuba nyuma y'amatora.
Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanze muri kumwe na Oriane Itangishaka hano ku Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twashimye kuvugana namwe mu mashira hamwe yitaho ugwaruka kugira ngo twumve ico bariko barakora mu kugira ngo bafashe ugwaruka kutagwa mu migambi mibi y'abanyepolitike bamwe bamwe muri iki gihe cy'amatora yimirije. Umushinga nahe Joel nibigira ku masite yanyu internet yerekana ivyo mumaze kurangura icegeranyo ca sose mu 2010 mumenyesha yuko mumaze gufasha ugwaruka rushika ku 2025 ico gitigiri mwiyumvira ko coba cariyongereje canke caragabanutse mubo mumaze gufasha canke muri kumurafasha muri iki gihe
ico gitigiri cariyongereye gose kuko abantu bariko barasubizwa mu gihe sanze bava kuva mu gatanu gushika mu 2009 na cyane cyane dufatiye umugwa wa nyuma wa kurikira abandi mu ruhongore rw'amahoro aho ngo muri kuvuga umuhari patriotic FNL ariko dufatiye ku matora mu 2005 twahuye ko hari urundi gwaruka mu kibano uriko rurakoreshwa n'abanyapolitike mu bari atandukanye yagiye araba
imigambi imwe mu vyo mukora kugira ngo nkuko wabivuze ubwo gwaruka mu ruzani ruje hamwe rumenyane rumenye kuganira rumenye gushira hamwe nko muri iyo migambi uyu kwiteza imbere nibihe bintu mukora kugira ngo mubazane baje hamwe uretse izo nyigisho mubigisha nihe migambi mukoresha
ikintu cy'ambere nuko twemera ko umuntu yabaye ku mutima umuntu yaciye mu bibazo bitandukanye by'ubuzima yabubaho ndi ku rugamba cyangwa ubundi wese yabaye mu bihe bibi ku mutima wiwe cyangwa ibyo bita psikoloji bitameze neza ntibyoroshe ko ashobora gukora umugambi wari wose waba umugambi w'iterambere cyangwa umugambi wo kubana neza.
Murakoze cyane mushinga ntahe nibigira Joel kuri izo nsobanuro muduhaye ku byerekeye ivyo ishirahamwe ririko rirakora muri aka kanya. Turafise amahigwe yuko badufise bamwe mu bahoze ku rugamba kandi bashoboye gufashwa n'iri shirahamwe ryanyu, tukaba dufise ku telefone batatu muri bo. Reka nabo nyene tubakire mu kiganiro bashobore kudusobanurira ico bashoboye gukura mu nyigisho baronka eka nico SEDAC yikira bafasha muri iki gihe. Reka twakire ku telefone Emery Minani kaze mu kiganiro muri Sanze. Emery Minani, watubwire mu ncamake uburiwe.
Yego, ndakoze kumi kaze aje ndashimiye cyane ko mumuhaye akanya ko kwibuka. Yewe nitwa Minani Emery, aba ndi umwe mu bahoze ku rugamba. Natangiye kujya ku rugamba kuva 1994 ama muri 2001 ndabireba ngiriye muri Tanzania ama muri 2004 mu mera ndasubirayo ama abanatse muri 2008 nuko umba iyo myaka yagiye bahera nari ku rugamba naweza nkagenda mbundabunda nyine nkaje
watubwira muri make ubuzima bwo kuba ku rugamba ko gwari rumeze. Ndumva ko bishobora kuba atari ibihe byoroshe ariko muri make wobwira abatwumva cyane cyane ugwaruka ubuzima bwo ku rugamba rwari rumeze gute muri make wodusigurira
ubuzima
nabwo ku rugamba buragoye kuvuga cyane ubushugurira umuntu ku muntu atabubonye ibintu bikomeye cyane ibintu bigoye uwo wabibwira uriko wabimubwira akabibaza kuri kurasi ariko natwe twabibonye nibara nawe twakwifuriza ko ashobora kujya ku rugamba uraruha uranyagirwa urumva urakomereka uraterura ukomeretse mugenzi wawe arapfubuna inzu zirasa imodoka ari zirasa nuvuga ibintu byo ku rugamba ntawe bivuga ngo abimare nuvuga byose birononekara mu nzamake.
Urakoze cyane rwose Blaise, turakugaruka ko mukanya ariko twifuza kandi kubaza n'uwundi dufise ku telefone dusa amahirwe yo kuvugana nawe ni Blaise Pascal Nsabimana, nawe nyene yahoze ku rugamba. Kaze mu kiganiro muri Sanze, uwo tubwira mu ncamake uburiwe n'ingene byakugende uri ku rugamba, wamaze igihe kingana iki, n'irihe somo wakuyeyo?
Yego, urakoze cyane kuri iki jambo. Hanyuma Blaise Pascal Nsabimana imvukira ya Bujumbura yari muri komine Kibungo, nawe yarasanzwe ari umugende muri SNS, rero nkaba naragiye mu 2006 ashoboye kumarayo umwaka umwe n'umunsi, kuko nabona yuko ingwano zari zirenze nyine muri komine yacu ca mu Gasarara, ahantu hari hagoye cyane kuba kandi njya nta mugu w'abagwanyi n'umugosi wacu ena yerenda kwana ka muri deni bisete ari harantu agoye cyane kuko harantu mu mabuye mu bitoki byinshi bashobora kubona ibonuva uwe cyatumije mba hari muri deni bisete mu kwa gatandatu mu deni bisete aho indege yabiteye amabombe cyane isoro kugisoda nakiye ntaha nakiye ntaha diretse mu rugo, ariko rero kubera ko mu banywanyi bari bamaze yuko ye mu gisoda babonye ingaruka z'ibyabahendaye cyane abo twari kumwe mu gisoda bagerageje gusa baguma bamishaka bambiza mukira nigize nigize meyaheze kwabwiye ati hagiye utabonye ingwano muntu ariko arayikubwira ati jewe mu ntambara nabonye ibyayimeze, kuko jewe ndiko ndakubwiye nk'ahantu ariko ndagwanira mu karere hari ahantu vrima bakugiranije utashobora kubona ngo jewe nashobora ni ukuvuga ko intambara yo ngaha mu Burundi iyo intambara igoye ni ukuvuga warwana niwe utazi ko ugiye kuraba nk'ahantu tutarwanira nuvuga ati ndiko muzi akabande akabande kuvuga umuntu akugiriye akugiriye haruguru ntiwabona ahantu iri buti undi mavuga ati jewe ndiko ndakubwira ngaha kuri mikoro jewe intambara nayigwanye nyuma nayigwanye ariko gushika n'ubu sindataha ari rero ndashaka kukubwira icyo cyatumye jewe tuba kugenda mu ntambara ya mushoro ni ukuvuga ko jewe umuryango wanje cyangwa uko wari wahonye nanjye ngisha kuko kwa wamare kubona umubyeyi wanjye avuze ati jewe nanjye ntibikunda none sigaye ndi imfubyi kandi aho nanjye nari mutoya cyane mvuga ati jewe amashuri ndayahetse kuko ubuzima burahagaze kubana n'ikizanye umubyeyi ngabasigaye neza batigere nta kundi bagenda, ariko rero icyo navuga ujya mu ntambara zitoroshye kuko inkoni twarakubitwa tugatwigisha ngo bari twadiforoma ngo tugire imiryango iteye bavuga ati mwebwe muge muvuye ku ishuri tugiye mushaka kujya barakwitwa cyane babazi batwara uruhare ahantu basanga baguhaye inkozi ibiri baguha amasajeri yabyo kuba uzihoreye bakaguha nk'umudugo ngo neza nkabitatu n'ibitunga nta mwanya na muto mushobora kuba mwashobora kwicara ngo muruhuke hanyuma ngo muganire ibyo byose nabo nimenda umuruho udasa kuko njye ndavuga ati nimba nari nagiye nsubiye nka 40 nari ngahe nakuye nari nayo ngo kuko nari mbishyura n'ikarita rero ngiye kubiraba nabonye yuko ubuzima bwo kuba mu gihugu cyanyoroheye.
Urakoze cyane rwose Blaise Pascal. Ubundi dufise ku telefone twashoboye kuronka akaryo ko kuvugana nawe ni Ndayiragije Jean-Marie. Ndayiragije Jean-Marie, kaze mu kiganiro muri Sanze, twumvirije bagenzawe bahoze ku rugamba nabo nyene, muri make wotubwira nawe igihe wamaze ku rugamba byari bimeze gute, ariko na cyane cyane wotubwira nyuma yaho ugarukiye ubuzima bwari bumeze gute muri rusange, kuba ariko baratwumva cyane cyane ugwaruka rutazi ingaruka z'ukuba warabaye ku rugamba wo tubwira muri make experience yawe.
Ego murakoze n'ukuri kumpa akanya nange kugira ngo sebe akanya ama nitwa ku izina rya Ndayiragije Jean Marie nange wahoze ku rugamba mu mugwi uragwana muri CNDD-FDD kuva muri 2002 juste namaze hafi nk'imyaka itatu ikungwana ubu ko bagenzi banje bayivuze ubuzima bwo ku rugamba ntabwo bwari bworoshye twarabona benshi bapfa twararara rubunda twarahura n'ibibazo byinshi cyane gusa twagumye ibanga kubera ko twakomeza kugumya amabanga nyine y'igisirikare ubundi bwohoho umuntu yari ari gutoroka akabiheba bo juste rero tumaze kuva ku rugamba ni kuri vrema twari mu buzima burushe nari mbabaye nari merewe nabi rwose kuko nari nabonye ibintu byinshi cyane byambabaza niho ngeze mu kibano sinatwenga kuko nabona kumenga abantu bose n'abantu babi kuko nabona umenga no kuri vrema nararushe rwose hama byarantangoye n'ukuntu ntangura kuza ndaramukanya n'abantu kuko wasanga ndi umuntu umenga narafishwe ariko rero edace ziriya z'inyishu ku ruhare rw'iwanjye yatumye nshobora kuvugana n'abantu yatumye nshobora kugira icyo nazi nshobora kwimarira imaze kumva inyigisho yarafashije cyane rwose kugira ndatahura neza ko kubana n'abantu nabo tudasangiye ibyiyumviro ari byiza kuko twahuriyeyo n'abandi barushye nka jyewe twarahuriyeyo n'abandi bavuye mu miryango itandukanye bagashinga intahe nkumva ko nanze ndi umuntu nkumva ko nanze ngiye kubaho nkumva ko nanze ntatawe ko gite si inyuma nagiye ku rugamba jyewe bivanye n'uko mu muryango n'ukuri abantu basa n'uko bahonye bituma rero rya nanze ku rugamba mbere ibyo bintu byaratuma numva kumenga sinzi numva kumenga isigaye ndi ifuzi isigaye ndi umuntu ari jyewe ndi umwe byarangorane cyane rwose kubona nanjye ubwo buzima nagihemo ubwo bwari bwo bungoye bugoye cyane byaratumye maze kumva abandi bagene basindi ntayo kubahuza ku rugamba nabo tugahurira mu ishyirahamwe rya SIDAC ni kuri vrema nabumvise mbere nabumvise amahoro ni kuri bashyizemo n'umugambi wo kugira no kuguranana ko navuye ku rugamba nkeye narashobora kwaka ingurane kuri vrema ikamfasha
kugira icyo wimariye
kandi ndashima n'imana kubona narasiye mu buzima busanzwe kandi nkaba mbayeho nanjye ubundi bwo nabona kumenga.
Urakoze cyane Jean Marie. Tugarutse kuri Emery, wewe watubwiye nk'uko bagenza babivuze urugamba ntigoroshe, urugamba ni ikintu udashobora gusigurira ngo umuntu acumve ko cyari ikintu kitoroshe na gato. Muri iki gihe wumva haba imyerekano myinshi, muri iki gihe tubona urwaruka rugenda rukora ibintu bitandukanye hirya no hino, bamwe bo mu mugambo wo ku butegetsi n'abandi bo mu yindi migambo bakagirizwa kuba bakora ibintu bidashimishije. Niyihe nyigisho cyangwa niyihe mpanuro woha ugwaruka muri iki gihe igihugu cimirije ibihe by'amatora, bamwe bafise amakenga yuko hashobora gusura kuba uruhagarara mu gihugu, niyihe nyigisho woha ugwaruka?
Urakoze kuma kanya ko gitinshikije kuri ico kibazo. Urande bw'iwanje ugwaruka turaze ibihe twabayemo mu bihe biheze igihugu cyacu kikiri mu ntambara, kuvuga ugwaruka niko rwahagirira ingorane cyane kuruta abandi kuko bubu barasomoga bari hejuru cyane bicariye aho bari, ugwaruka akaba ari twebwe tumirirwa nabi kuruta abandi. Nize ugwaruka rwose usange ari bo benshi mu gihugu, ugasanga ugwaruka ko bararukoresha kuko ruba rugifite amaraso ashushe. Ku ruhande w'andi mubantura yuko ikintu cyose babanza bagashyiramo ubwenge bagashishora, kuko gusambura inzu ya murundi ibyo imvura ikunyagiye ukajya kuyugamamo ukabura aho wugama kandi wagiye kuyugamamo ihari. Ama kuvuga nawe watakariza byinshi kuko bo mu bijyanye no kwiteza imbere, kuvuga intambwe uwasigaye muhira usanga ageze wo ugaruka uja mu busa, ushobora kugaruka warabaye ikimuga cyangwa ntuzogaruka ukaba warapfuye ugarira usutse nawe muhira aho wazuva, usanga umwigumira muhira mu mwaka umwe yagose kugira umufate wibyo gusaba imyaka cumi. Ubwo twebwe tugirira amahirwe kuko twarose ishyirahamwe SIDAC na n'abahinga barifashe bakaza kutwigisha ingene dushobora kuyungunga kandi ho byari kuduta ku amazi ko twari twakoze turabarasi kuvuga icyubuzi kurasa gusa hama iyo kurasa iyo biheze urumva ko tujya kwicara kwiriga umva twe turashima cyane ko batwigize ubwo rwaruka nabwo nuhanura yuko n'isi yose bukwama bashyira imbere ibiganiro nawe b'umunyapolitike cyangwa umuntu abakuriye hejuru bakamubaza ati none buzotumarira iki niwe ibi bintu uri kubatatujyanamo bidufashe ubona ko twebwe yego turicaye ngo tugiye kwishyura hari impapuro tuzotana ni imyuga muri ko muratwigisha.
Urakoze cyane Emery, kandi nibaza yuko nk'uko abanywanyi bacu bariko baratwumviriza bipfuza kumva icyo mwoterera cyane cyane muri iki gihe benshi barahanze amaso urwaruka muri iki gihe kuko nk'uko bivuze urwaruka ni igitigiri kinini cy'abanyagihugu kandi yuko bashobora koshwa gukora ibintu bidashimishije muri iki gihe. Bagenzawe nibaza ko nabo nyine bashobora kuba bafise akantu bongera ko mu majambo make Blaise Pascal bashobora gushikiriza impanuro bo bafise kugaruka muri iki gihe twimirije amatora nihe impanuro uwo ubona wo bashikiriza mugenzi watashitse ko
yego mwakoze cyane kuko iyo ngiye ijambo ni kuvuga je ndavuga gwaruka guhu ajya uwo batabo adafite amazi yo kuba bo bajyaho abayashinda kuvuga ikintu cyose cyamvuye mu ishyamba kikangarukana mu rugo amariye kugaruka mu rugo bose bakanyinoba ahubwo nahakeshe isi hamaze daka ibyo byavuze nimuzi gwaruka mujye hamwe mwihanganiranire mu butandukanye kuko yewe nkivayo nari nshomereye nagira naho vuya icumi rimwe ariko sedati ivuga ati gwaruka nimuze mwegereye mujye hamwe mubuze umwe efuperi niyabura yegere mugenzi we Musembibi azafashe umusodebu amufashe kandi byose bizima gwaruka ngaha muri komine twebwe yacu akanyesha twarayitahuye cyane cyane ngaha ku mutumba wa mboza n'ishyirahamwe ryacu dukomeye ni ukuvuga ko ubumwe twabufite kandi nta mugwaruka na rumwe aho turi hose mu ishyirahamwe cyangwa n'abatari mu ishyirahamwe ariko barota bavuga ngo bajye kuba ibikoresho by'abanyamuryango yewe ndatumira urwaruka nkanjye yuko kwicara hamwe tukabaza umutima tugatekana tugakorera igihugu cyacu twiteza imbere mu byo dukora byose.
Urakoze cyane akajambo nawe Jean Marie Boterera ko barakahe muri make.
Ego nakoze kuko bariko babivuga n'ukuri nanjye reka mperere urwaruka urubwire ko guhumura dutekane wumva amahoro kuko nutu urwaruka hamwe bwo kwisuka muri bina biriya ni kuri nta nyungu nimwe irimo uretse ko ari ingorane gusa ishobora guhura nabwo ahubwo harageze ko mu Burundi urwaruka rwose nko mu migambi yose imigambire yose ihari umutekano hama n'ibintu bihe by'amatora twimirije ukazotora aho bumva bonyine rushaka aho bumva bonyine rutumbereza kuko ni rutangure ko urwaruka ari byo Burundi bwenge kuko nitwakwifata nabi tukajyana tugasingiranira ko n'inyamaswa ejo tuzosanga ariko dusigaye mu marira kanasinda urwaruka nibwo rwari rugifite inguvu kugira ngo rushobore gukora tugasinira ku mugozi umwe tukinjiye mu mashyirahamwe ngo ishyirahamwe rya SEDA ryadufashije ahubwo jye nakwibaza ko nakwiye kwibwira ko nimba bishoboka inyigisho SEDA iratanga yatumye nk'umuntu yatumye numva ko ngeze kuko nawe mfite ibikomere ku mutima mu gisasagaga mu Burundi bwose ubwo rwaruka rwo rero rwaciye ku rugamba warabonye ko ata mahoro ari mu rugamba.
Urakoze cyane akajambo kanyuma none mushinga nahe nibigira Joel woshikiriza abatwumva woshikiriza urwaruka rwo muri SEDAC urwaruka rwo mu Burundi muri rusange kubare nka kahe
muri rusange tubasaba gufatana mu nda ubuzima bubahanze ari ubuzima bashobora gutora ibibazo bari hamwe hama rero baje mu bikorwa byose bya politiki kandi ko uburenganzira bw'iwacu kumviriza ibyumviro bya politiki mugabo ko bidashobora kwemera ibyo gutotezanya na cyane cyane nko gutotezanya
kugisigamo imvune ikibano twese twadusanze tubayemo.
Murakoze cyane gose. Dushimire n'abatumire bacu Emery Minani, Blaise Pascal Nsabimana na Ndayiragije Jean-Marie. Mwakoze cyane gufata akakanya ko kubana natwe muri kino kiganiro. Abariko baratwumviriza iki cyari kiganiro muri Sanze. Mwakoze cyane kudutega amatwi. Mwari kumwe na Oriane Itangishaka hano ku Radio Ijwi rya Amerika.